Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi. Hano mu studio y'inzwi muri kumwe na Joe Diane nahazungiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri sanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwaves kwa twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda kandi kaze ni gwanyu turi kandi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuri Facebook vewa radio yacu
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Igisata cha ONU cita magara y'abantu ku isi OMS gitangaza ko naho ubushakashatsi bwo kurandurana n'inkizi ingwara ya sida bukomeje iyo ngwara igitikiza abatari bake OMS yemeza ko nko mu 2017 muri rusange yahitanye abagera ku 38,000 abandi 25,000 barayandura mu gihe ababa imiliyoni 2 z'urwaruka ruri munsi y'imyaka 18 bayigendana ubushakashatsi kuri iyo ndwara bwa ugeze he na cyane cyane urucanco rwakomeje kuvuga ko rwoba ruri mu nzira yo kuboneka imiti pufarazaho uyo mugera yoyo amakari yayo hari ico ariko aramara mu gutuma abayirwaye badasinzikaza kwandukiza abandi utwo ni tumwe mu tubazo tugiye guca ijya nino mu kiganiro mu isanga cyo munsi menyereye ko gishimikira kukungene tumungabunga amagara yacu n'abacu. Muganga twatumiriye kugira ngo aduhe umuco ni Dr. Niyongere Jean d'Arc yanonosoye iby'umugera wa sida. Muganga Niyongere arangurira imirimo yiwe mu bitaro by'abasirikare mu Burundi, Hôpital Militaire biri mu Kamenge. Dr. Jean d'Arc mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika muri isanga.
Nakoze namwe kuntumira.
Ego, akabazo ka mbere niko abatari bake barazi ngene indwara ya sida ifata naho OMS ivuga ko ari abatari abimenya. Muri make iyo ndwara ya sida ni indwara nyabaki ifata gute?
Muri make indwara ya sida ni indwara iterwa n'umugera virus. Uwo mugera abantu barawandura biciye mu maraso, biciye mu guhuza ibitsina rapport sexuel, canke umubyeyi awugwaye akawandukiza umwana yibarutse.
Nko mu Burundi iyo ngwara mugeranije mu myaka yahera n'ubu mbona vyifashe gute ibitigiri muri rusangi bibashikira bimeze gutega muganga?
Yego Diane, aha mu Burundi umugera wa sida abatari bake baramaze gutahura ingene wandukirwa. Baramaze kumenya ingene bandura umugera wa sida, barabitahuye, baganga baragerageje kukwiragiza mu Barundi bose. Abatari bake baramaze kumenya ingene wandurwa bakawikingira. Ibyo rero turabibonera mu biharuro.
Yego.
Haraciye imyaka nka 10, ibiharuro byari kuri 4% y'abagendana umugera wa sida mu Burundi bwose. Ariko uno munsi muri uno mwaka twaronse mu mwaka w'2017 bivuga yuko mu Barundi bose abantu badashika igice kimwe ku ijana aribo basigaye bagendana umugera wa sida. Kuvuga ni entre 0.9% à 1%. Bake cyane uraze ibyo biharuro bya kera.
Yego, hamaga muganga Jean d'Arc, abo bake cyane bavugwa mu gihugu cy'u Burundi tubasanga mu wahe muco n'urwaruka n'abakiri n'abasaza n'abaki muri rusange?
Muri rusange bavuga yuko byanditse umutahoza yerekanye yuko abapfasoni aribo cyane cyane bafise uwo mugera gusumba abandi. Hama bari ufashe hamwe abafasoni n'abagabo ni mu rugero rw'aba no kuvuga imiyabaga no kuvuga imiyabaga ikoze les adultes jeunes ahantu mu myaka yo kurondoka l'âge de procréation no kuvuga entre 18 na 40 niho ubona ibiharuro ari byinshi kusumba ahandi
ya myaka umuntu abageze kuronka mu myaka yo kuronka umwana hanyuma hari insiguro ga muganga mufise y'impamvu uyo muco ari ubangamirwa cyane hagati ya 18 na 40 kandi bikaba kuba pasoni ahubwo ntibije no kuzindi impanze
impamvu niraza yuko ata impamvu z'ukuri byo kuri zihari mugabo biyaboneka yuko baraze mu mico y'abantu umugabo umwe ashaka kwandikiza abagabo abagore benshi kubera imico y'abantu nk'imigwa ibintu bijyanye nk'ibyo hanyuma abagore ahanini nibo benshi kandi baranakenye ni ukuvuga hari baho bamwe abatari bake bakoresha amabanga mpuzabitsina mu kubaho icyo gitekereza nicyo nshobora gisigura ahanini igituma umugore w'abagore ari wo wawanduye gusumba abandi hanyuma hariho n'ikindi abagore baripimisha hajya uhoho hari n'itegeko umugore wese yibungenze agiye kwa muganga ategerezwa gupimwa uwo mugera wa sida n'ibyo birashoboka ko bisigura igituma ari abagore benshi baboneka mu biharuro gusumba abagabo
hanyuma abapfasoni uravuze yuko akenshi baripimisha mukabona ko bayufise ibiharuro bikaduga gutyo kandi umugabo umwe ugasanga agendanye na benshi biruko mu bisagara no hagati mu gihugu c'u Burundi nko mu makomune yegereye kure umugwa mukuru canke ibiharuro biri hejuru ku murwa mukuru
ibiharuro biri hejuru cyane cyane ku mugwa mukuru wa Bujumbura no ku migwa mukuru y'intara nka nk'Igitega nka Ngozi imigwa nko mu Rumonge ahantu hari imiji kuko babivuga niho ibiharuro bihaboneka ibiharuro byinshi gusumba ahandi ariko ibiharuro byinshi biza kuboneka no mu mugwa w'abasirikare
ego turaza kwigaruka ko handi hatari ko turase abakunzi b'ijuru rya Amerika n'ikiganiro muri isanga bashaka kubaza utubazo wa mbere ni Laurent Icard
yewe Diane
yego urakomeye
ndakomeye
nakabazo canke intererano kwa Dr Jean d'Arc
nakabazo nashaka kumubariza kuri iyo cyo ngwaranira sida nshakumaza n'ese umuntu yanduye sida kuko benshi yagiye babatasobanukiwe iyo sida nk'ibimenyetso bigaragaza sida ni nk'ibi
urakoze Laurent ngira umunsi mwiza ego muganga murumvise akabazo k'umukunzi w'ijwi rya Amerika ati umuntu agendana sida umubwirwa n'iki
muri bino bihe tugezeho birakenewe cyane ko umuntu agendana umugera wa sida atomenyekana ariko ibimenyetso bitanguye kuboneka umuntu agendana umugera wa sida umuntu yanduye umugera wa sida ni umuntu nk'umuntu wese nta kimenyetso umubonerako yarinze agera kuho ibimenyetso biboneka abageze kure cyane ubundi igikomeye ni uko umuntu wese ahubwo yofata ko agwaye akagenda kwipimisha agaheza akamenya ibyo bipimo bigasanga ntagwaye cyangwa bigasanga aragwaye nicyo cyiza niyo mesaje ubonye duha abarundi bose n'abantu bo ku isi yose kugira ngo umuntu ntarinde kwibona kw'ibimenyetso by'indwara kubera ibimenyetso by'ibiboneka bitebye cyane yashobora no kuboneka umuntu amaze imyaka cumi n'ibiri agendana umugera wa sida
atarabimenya
atana kimwe kiraboneka
hama none ga muganga uri inzu ugendana umugera imyaka cumi utarabimenya ko ufise umuntu aza uza kumugwana cyane rwose ku buryo bibonekeza nko gushika ku myaka ingaha ufise canke bivana n'umubiri w'umuntu
ariko byarerekanye yuko abana berekana ibyo bimenyetso kari gusumba abakuze ibyo bigatumwa nuko abasoda bagwanira umubiri barabanze bakagwanya uwo mugera nawo ugashugera ahantu ukagwanya abasoda ukabamara iyo rero bageze kuri abo basoda basanzwe bagwanira umubiri ni ama anticorps mu gifaransa dukunda kuvuga abasaza bagwanira umubiri ni impamezi z'umubiri zeze zigashira zigashizwa zigashira kubera uwo mugera wabaye mwinshi mu maraso umuntu rero agaheza agatangura kwerekana bya bimenyetso akagwara igituntu akagwara mugiga akagwara inkorora zidahera akagwara indwara zitari nke indwara iyo ari yose yashobora gushika iyo umuntu agenda n'umugera wa sida ageze ku rwo rwego rw'abasoda bamuheze ko ari atamuntu inkomezi z'umubiri agifise abasoda bagwa niyo mubiri baheze indwara rero iyo ari yo yose ashobora kuyirwara kandi ikamusinzi kaza gose.
Murakoze cyane muganga Jean d'Arc Trace na Jean Bosco. Jean Bosco, ikaze nawe.
Hallo,
ego ikaze ku jugi Amerika ya Jean Bosco.
Ego cyane murakoze.
Gakabazo canke intererano kwa Dr Jean d'Arc.
Dr Jean d'Arc ni kuri musanzwe muzi ko indwara ya sida iri nk'inganda nk'uko bayivuga rero nari nkeneye kumenya by'ukuri yuko umuti wayo uba uratuwa gusa isaha nicyo nari nkeneye kumenya rero. Ego hanyuma n'ingene umuntu yamaze kwandura amaze gufata n'umubwira wa sida ingene yobandanye yifata. Murakoze cyane
Jean Bosco. Uherereye
je ndi muri Zambia.
Murakoze cyane muri Zambia, bandanye kumviriza ijwi rya Amerika.
Ego.
Ego muganga, duga ku ijambo.
Ego. Umuntu abaje ikibazo cyiza cyane. Yaje kwabaje ikibazo kiza gushika kunyota abatari bake bariko barumviriza ijwi rya Amerika.
Ego.
Muri kino gihe nta muti uvura koko umugera wa sida uraboneka. Ariko hari imiti ipfufaza umugera wa sida gushika ku rugero umuntu dushobora kuvuga ko yakize mugabo akiwugendana, mugabo atangwara n'imwe atazi indwara zishikira abantu bagwaye umugera bishobora kumushika ko kubera ko imigera uwo muti urazisubiza hasi. Imigera ikaja hasi gose mu maraso, hanyuma akagira ubuzima bwiza, akamera nk'umuntu uwo ari we wese atanagenda n'umugera wa sida, umuntu akomeye, mugabo yama ku muti. Kubera uwo muti nabasiguriye neza ntukiza sekure bafata agakira, mugabo n'umuti umuntu yamako ugacungana iyo migera ukayigabanya ku buryo wamuyicunze ntivyura umutwe ngo ikure.
Awamako kuva kwa mbere gushika kwa Mungu ga muganga imyaka wose, imyaka yose azobaho canke aratezurirwa.
Ego cyane, umuti awamako nta usiba.
Ego
kubera umugera n'umugera urakaze cyane ku buryo usivye umunsi iminsi ibiri n'itatu umugera ariko ubu uri kuwuha inguvu zo gukura no kurengera uwo muti uriko. Umuti rero uhari, hari imiti myinshi mugabo ihagarika uwo mugera ntisubire gukura, ntitse ngo ihere mu maraso mugabo ikagumaho. Urumva umwana adakura ntaba akura nyine
ntahaje
ntaca kugira.
Hanyuma ga muganga uvuze ngo uyu muti ufashe hagira igihe uyu mugera ntukomeze ntubandanye ukura, iyo uri kurawufata ko mbona uwo mugera mu mvuga ati ntahuja wari ukiri hasi ntawuri kurajira uwo ariko arafata umuti arashobora kwanduza none.
Uwo muti ikintu ufasha ahanini ni ukugira uwo muntu agwaye umugera abandanye agira amagara ameza yiwe, akomere, akore ibikorwa vyiwe, abe umuntu nk'abandi, ndeke n'iyo ari umuvyeyi canke abubakanye bakavyara n'umwana akomeye atangora n'imwe afite z'umugera. Kubera iki? Kubera uwo muti yitwararika misi yose. Uwo muti rero uragera ku rugero ushira imigera hasi mu maraso, hari igipimo ngira bahora bacumva nabo nyene citwa ngo shange bihari ni urugero rw'imigera mu maraso.
Yego,
urwo rugero rw'imigera ruragera ahantu rumanuka maze bagufasha amaraso bakarondera imigera ntibabe bakiyitora. Ariko si kuvuga ngo bapimye umugera wa sida ntawo babona. Bavyumve neza.
Yego, barabona mugabo akabona ari utugera dukenya.
Ego, barabona ko umugera uri mu maraso. Mugabo udashobora kwandukiza ntubwitembera amaraso ku buryo bwa buryo nababwira butatu bucamwo umugera wa sida abwira umuntu awandukiza uwundi bitaba bigikunda. Umuntu arashobora kuheza akagira ari nk'abubatse umugabo agwaye umugore atagwaye bakarangura amabanga yubatse bakabyara umwana akomeye kandi uwatagwaye ntiyandure kubera iki rwarugero rw'umigera mu maraso ruri hasi rwose mu gifaransa bavuga ngo charge virale indetectable
ingira ngo ni hamwe n'abantu
umuntu abyamye ko yamye kuri uwo muti bikagumoko uwo muntu haheze ngo yandukize umugera wasize
aza kugera kuri urwo rwego rwo kudagishobora kwandukiza umuntu haheze nk'imyaka ingahe afata uyo muti
mu bisanzwe ibyo onye urugero rwa mbere aha mu Burundi aho tugeza gupima ku mezi atandatu ya mbere umuntu ari ku muti w'umugera yawufashe neza uwo muti ukaba wahuriranye n'umugera wiwe atangorane ku mezi atandatu iyo migera iba yaheze mu maraso baraheze rero tugasubira tugapima inyuma y'umwaka inyuma y'andi mezi atandatu ubwo rugero rw'imigera rubandanyije ruri hasi ari indetectable uwo muntu ntarashobora kwandukiza umugera
ni umuti novuga ngo woroshe kuronka kuba aribo bose na cyane cyane muri ibyo bihugu by'u Rwanda n'u Burundi ko twumva ari umuti ubushobora byinshi mu buzima na nyarucara ashobora kuronka
ego cyane wari we wese arashobora kuronka uwo muti kubera si amahirwe ngaha mu Burundi leta yitayeho abanyagihugu n'ahandi hose haba mu karere muri afurika reka ndeke no ku isi yose umuntu wese arashobora kuronka uwo muti akeneye gusa kugenda akipimisha akamenya ko agwaye cyangwa atagwaye amaze kumenya ko agwaye baramufasha kumushyira kuri uwo muti bakaraba hari n'umuti usanga utagukundiye mbwa baraheza abaganga bakakwitaho bakaguha uwundi mujyanye nawe ahantu hose bashobora kuronka uwo muti ubu ku mavuriro menshi mu Burundi ndeke nako mwambajije mu Rwanda na hehe ibyo bintu amavuriro yose arabikora
ku giciro giciriritse kitari hejuru cyane
oya nta mafaranga batanga ngaha mu Burundi ushika uno munsi
bayironka kwa gusa iyo miti
ego baripimisha umugera kwa gusa nta mahera batanga imiti bagaheza bakayironka kwa gusa nta mahera batanga
imbere yuko twakira abandi duse ku murongo hari akandi kabazo Jean Bosco yari yabajije ati wamaze kwandura yo kwigenza gute
ego nishe kibazo nshiza cyane Diane kibazo ni ukuvuga yuko uwamaze kwandura umugera alo
ego turabumva muganga
uwamaze kwandura uwo mugera wa sida araheza akigishwa ingene yo kwigenza ingene yo kwirinda kwandukiza abandi cyane cyane icyo gikomeye
ego
akigishwa n'ingene yofata uwo muti neza kugira ngo umukingire za ndwara z'ivyuririzi doheza ziza zikamuhitana cyangwa zikamumerera nabi zikamubuza kubandanya ubuzima bwiwe nk'uko bisanzwe ari yabyigishwa cyane kubera haraheza akaja mu runani rwo kurwanya umugera wa sida yabikunze barabimwigisha akirinda cyane rwose kwandukiza abandi kuko barabihana ndeke no ngaha mu Burundi n'amategeko arabihana
ego
agaheza akitwara neza akabanyuma mu kurangura mu bagayo basakama akoresha agakingirizo
ego
hama bakamwigisha yuko ategerezwa neza ku gusigura iwo wubakanye canke abo bandi bagendana mbere ko bahuza ibitsina akababwira yuko agendana umugera wa sida ari ku miti hama abo bantu bakaba babizi bakabana nawe babizi
ijuru rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turiko turagaruka ku byerekeye indwara ya sida twibanda hanini naho ubushakashatsi bunageze turafise Samuel Kiyundi murongo wa telefone Samuel Ikaz ego uherereye he
mu Rwanda
akabazo canke intererano kwa muganga Jean d'Arc
utubaho tubiri ufite
nduga ku ijambo
turiko turambere turabura jeti ese kutuzi ko umuntu ashobora kubana none mugenzi we yaranduye nyine bombi baranduye bakagira ibyago bakabyara umwana nawe wanduye ate ko bidakunze kuba rimwe baganga basigaye baracye ku bibazo byo kutubyaza tukavukisha abana bazima ku bantu banduye mwaramutse bavukanye ubwandu yatangira kumwita igihe ki mu bukure bwiwe
umwana
yego ikindi kibazo kiragira kiti umuntu ubara n'ubwandu ashobora kubana n'umutwe utakira igihe cyose ngewe nari mfite
urakoze cyane rwose Samuel ubwira umusinyiza ngaha mu Rwanda
yego
muganga Jean d'Arc utubaza twa umukunzi wacu mu Rwanda duhereye ku mwana
yego 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 yabaje ibibazo ikibazo cya mbere aravuga ati umuntu ashobora kuba yubakanye n'uwundi bakaba barwaye bose bagaheza bakibaruka umwana nawe yanduye ati none uwo mwana yoja komiti ryari
yego
yego sinzi ko nacumvise neza
ni uko nyine yakibajije ati utangura kwifata arasangana gute wewe
yego uwo mwana rero abo bantu iyo bazi ko banduye baja kwa muganga iyo bishitse akavuka yanduye cyane bakamenya yuko nabo banduye uwo mwana yamaze kuvuka kandi yanduye uwo mwana nawe nyine acuja ku muti cyo kimwe n'ababyeyi biwe naba akivuka umuti atawujako hari ibipimo rero bagirira umwana iyo yibarutswe ibyo bipimo bigaheza bikerekana yuko umwana yanduye cyangwa atanduye iyo basanze umwana yanduye atangura umuti cyo kimwe n'abandi bose hari imiti y'abana ijyanye n'abana kugira ngo imukingire barabikwiye gukura nk'abandi bana kubera umugero bakarira abana gusumba abakuze kubera babasadana ababwira bo kwigwanira umwana wewe atabara baragira byumvikana yuko na mama wiwe kubera agwaye uwo mugera atabasuda baramuhaye bakwiye bashaka kugwanira umubiri wiwe nicyo gituma iyo umwana bimenyekanye yuko yanduye bakamubwira igipimo cyitwa PCR kirondera umugera by'ukuri kitarondera amatiko ariyo basoda ba nyina
yego
bashobora kumushyira ku muti nawe nyine umwana agafata umuti imiti itatu ifata ikoreye hamwe cyo kimwe n'abakuze
yego hanyuma ngo
yarabaze ikindi kibazo
ngo umuntu ngo agwaye ashobora kugira umutwe ubuzima bw'iyo bwose uko amumumenekanye cyane
oya iyo bari ingorane iyo aba bantu bose bagenda n'umwera basida nkama bamenetse umutwe uwo muti ntacyo urabafasha
yego
nukuri umuntu yanduye umugera iyo ari ku miti yiwe y'umugera arashobora gushirwa n'izindi ndwara zishikira abandi bantu bose agahita akazivuza zigakira ariko iyo byerekanye ko ari umutwe udahera baraheza bakaraba yuko iyo bafata umuti wiwe neza ataba yagiye muri za ndwara nari nababwiye za mugiga ego ahandi ho agira ubuzima bwiza nk'ubwo umuntu akomeye kubera uwo muti wamufashije kugabanya imigera mu maraso
ego none ga muganga tukivuga nko kuri ibyo by'umwana watubwiye ko ingene umuntu ashobora kwandura umugera yakoze amabanga n'uwiyufise atikingiriye hama umwana wewe mu gihe ariko aravuka ataronka uyo mugera aza kufata gute haba habaye ugusamara k'umuganga amaraso agakorana ko yababyeyi n'umwana canke bigenda gute
ukuntu bigenda biri mice gutatu
yego
umwana yasamwe ku mufasoni yanduye iyo mufasoni atari ku miti y'umugera ngo ashikire cyacu wa rugero twababwira bwa rwa charge har and detector no kuvuga ngo imigeri ihere mu maraso ya nyina umwana ashobora kwandura umugera imice gutatu umuce wa mbere umwana ashobora kwandura akiri mu nda kubera amaraso ya nyina yatembereye agateba akamushikira imigeri ikaza ikamwandukira akiri mu nda bikunda gushika mu gice cya nyuma cy'ubuzima bw'umwana mu nda troisieme trimestre
ku mezi hafi umunani nka cyenda
guhera
kuri atandatu
ego ikunda gushika atabi iyo nyina agwaye akagwara indwara y'ibyuririzi za ndwara nababwira ibyo
biratuma mu byasinzika agashaka kwandukiza umwana akiri munda. Mhm. Umuco wa kabiri umwana ashaka kwandura ariko aravuka ngo kugira mwabivuze.
Mhm.
Ego amaraso y'umubyeyi benshi barabizi amazi kwibaruka. Biragoye kugwanya ko akora ku mwana.
Ego.
Iyo ariko aravuka ashahara amaraso naho bamubwira sezariyene hari aho bishika akamushikira.
Mhm.
Ariko ubunye abaganga bakora muri ibyo bintu byo kwibaruka barazi neza ingendo bategereza gufata.
Mhm.
Kugira ngo bagerageze kugwanya kwandura k'umwana iyo mama we ariko aramwibaruka.
Mhm.
Ego mugabo nico urugero kwa kabiri umwana ashaka kwandurirako.
Mhm.
Ndiyo kwa kata tulero, umana shua kwandura, alikuwa ronga.
Mm-hmm. Ego. Hanyuma gamganga, ito wita murimu kifaransa, esperance de vie, iyo umwanya umuntu aza kubaho, guhabwa amahirwe akavuga ati je nshobora kubaho imyaka 45 wundi 60, umwana yavukanye umugera wa sida, iyo esperance de vie iwe ibingana n'iyo umwana yavutse adafise uyu mugera.
Umwana yavukanye umugera wa sida, abari umwana afise ubuzima iyo babimenye kare bakamushira ku muti arakura nk'abandi bana mugabo yamafise hotar ni kuvuga
gucegwa mu tuntu tumwe duto duto
ego aracerwa mu tuntu tumwe tumwe mu gukura cyo kimwe n'undi mwana atangorane yagize z'umugera wa sita
ego
ijerere ni kugereranya mugabo biramaze kuboneka yuko umwana yavukanye umugera wa sida.
Mhm.
Akaja ku muti ashaka gukura nk'abandi akiga amashuri akayaheza kaminuza n'ama university goya akayiga ndeka akavyara abana bakomeye mu gihe uwo muti yabwiye ko kare ukamufasha gose kumanura urugero rw'imigera mu maraso ye.
Yego. Ijwi rya Amerika Washington.
Uye bavuga ko 54 umuntu ashaka kuyishikana mu mahita idaherutse kuba
yavutse afite umugera.
Ego umugabo hari ama exception muravyumva ariho ibitama bigenda neza ariko iyo myaka iramaze kwerekana kuboneka yuko umuntu ashaka kuyishikira.
Mhm. Ni ukuvuga ko umuntu ashaka kubana n'ubwandu bwa sida ku myaka 54 wanashaka ikanarenga. Ego.
Ego.
Ego nuko iyi kiganiro ni muri isanga mutumire wacu ni muganga Jean d'Arc Nyongere turiko turagaruka kuzerekeye indwara ya sida. Twese abakunzi bacu rya nino bashaka kubaza utubazo Valentin turi kumwe. Valentin uratwumva? Valentin turumva turiko turamwumva Jean Louis Michel uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Ego ikaze ku juri Amerika akabazo canke intererano.
Murakoze cyane Diane, urakoze nawe muganga. Kandi mba nkomeze mbifurize kugira umwaka mushya muhire, mukomeze mu ryoherwe.
Urakoze.
Hanyuma, murakoze nawe. Nta ni kibazo cyanjye cya mbere, ni ikibazo ngenzi. Ndagira abantu mu mwaka ushize, hari yaje mu mpamvu nigeze kumva, itubwira ko ndi concerné, ariko hari igihugu nigeze kumva bavuga ko muri uyu mwaka bazaba bageze ku rukingo. Bazagize ku rukingo noneho umwaka ukurikiyeho umuti ukaba wabonetse burundu ubwo ni ubwoko muri umwaka urukingo uzaboneka noneho umwaka utaha umuti waba uri uzaboneka mbega muganga ibyo ni murabizi koko byaba ari byo cyangwa yaba ari amagambo akabazo ka kabiri watubwiye ibiza ibyo mu kiganiro bita symptom wavuze indwara sinibuka neza umubare wa indwara tubwiye ariko njye ngerageza mu kigo njye ni ukwibariza Louis Michel. Urakoze cyane muganga. Urakoze Diane. Mukamwe mugire igitondo cyinzi. Murakoze cyane.
Urakoze cyane muganga. Hariho tubazo sinzi ko mwebwe mwashobora kuba mwatwumvise byagiye biracika ariko nkumbure turaza kugerageza twishure kubyo twumvise. Muduge ku ijambo docteur.
Ego, murakoze Diane.
Nangure ko sabi mbabazi ikibazo cha kabiri n'icumvikanye byacitse.
Byacitse ariko nibaza ngo ariko ravuga ngo mizangwara wavuga ahanini zikunda gukarira ngiya ni zimwe twita ibyuhiririzi. Izikunze gukarira cyane ego ni za.
Ego. Ikibazo cha mbere ntangure ndamwishura ikibazo cha mbere.
Ego.
Yabajije ati turumva ahantu hariya yuko ba ariko bararonde ngo bariko bararondera urucanco kumugera wa sida arongera aravuga yuko n'umuti burundo uzoboneka
yego
ibyo onye rero yambaje tuzere muganga ibyo byo ari byo cyane sise
ya tanza kabadi
je n'ukuri yego n'ukuri nibyo abarondezi bagwa barondera abashakashatsi n'ukuri bagwa barondera ubonye hariho urucanco bariko barakora barondera urucanco gumugera wa sida bariko barondera umuti uzofasha kuba urucanco gumugera wa sida kandi arabizi abanyamerika abafaransa hari abantu imana yahezagije ubwenge bagwa barondera gose bariko barondera n'umuti ndeke udashobora kuruhurira abagwayi bakawufata nka rimwe mu mezi ane
akaba arahejeje
asubira nyuma y'amezi ane
yego
ubonye barazi ko bafata iminsi yose mugabo iyo miti bariko baragira k'ubushakashatsi hari izofasha yuko umugwayi ayifata rimwe mu mezi ane akagenda mu mezi ane aheze amezi ane aheze amezi ane aheze ndeko urumva n'ubwo rucanco ntirwaboneka ngo ruzokingira umugwayi atarandura umugera wa sida atarajanka atakiri umugera wa sida rukamukingira kuwandura ego ubwo ni ubushakashatsi bwo kurakorwa n'ibyo n'ibyo kuri
ego ahamagara muganga
n'uvuga ngo umwaka uza nk'uko yabibajije cyangwa mu myaka ibiri ntawubizi rushaka kuboneka imbere yaho cyangwa rukaboneka inyuma yaho mugabo biko birakorwa
ego niko nagomba mbaze ntimurizera ko bizoboneka ryari hanyuma muheruka mu nama cyangwa ngira ngo ico two kwita n'amahugurwa ngaha muri Amerika muri ahitwa San Diego aho mwari ko muragaruka ku ico kibazo cy'incancu abo mwari mwicaranye muri ico mwiga ku ico kibazo mwarabona kwivyizere ari byinshi marabona ko ari ikintu naho muvuga ati umwaka sejo si hijya yejo marabona ko ari ikintu dushobora guha kazoza kahagufi
ego ba abigisha bari mu babikoramwe muri ubwo bushakashatsi barizeje baravuga yuko bigeze kure ama abantu bariko bemeye kuja muri ubwo bushakashatsi bagenda n'umugera wa sida bakavuga bati twe ni mutwigire ko baramaze kubona yuko gushika ubu atangorane baragira ni ukuvuga barashobora gufata nk'umuryango umugore n'umugabo umwe yandi undi atanduye bagaheza umwe bakamuha ubwo rucanco bagaca babandanya biga iby'amagara yiwe bazogera rero ahantu bavuga bati bya bintu tuko turiga ubonye turabona yuko 90% cyangwa 100% sinzi ibiharuro bazotora naho botora 80% bakavuga ati uru rucanco rurakinga hama uwo muti nawo nyine ariko ndababwira bariko bariga bazoha abantu rimwe mu mezi ane bagasubira inyuma y'ayo mezi ane nabwo nyine rurafise rwizeza cyane rwose yuko mu minsi iza ruzokora by'ukuri rugakingira neza umugera mu ico kirimo
yego murakoze muganga Jean d'Arc ama kabazo ka kabiri naho ngo izandwara usanga zikarira cyane rwose umuntu abafite sida ngo hanini wavuga ko ari nkiza
indwara zikarira umuntu agendana umugera wa sida ni nkamugiga hariho izindi ndwara yitwa toxoplasmose nayo ni mu kirundi hari indwara zitari nke n'ukuri kandi biranavana n'amagara y'umuntu indwara itahora ikaze kuri bamwe ishobora gukara kuri wewe
bivanye n'umubiri wawe
bivanye n'ingene umubiri wawe umere
yego
igikomeye muri ibyo ni ukuvuga ko umuntu yokwirinda gushikira izo ndwara agafata umuti wiwe neza akegera muganga
agafata umuti we neza kugira ngo umuti umukingire uwo muti umukingire wenyine ongera ukingire ko yandukiza abandi ha mu mukingire gushikiriza ngo arazivyurira zimeze bikaje zimeze nabi nabwiye yuko twovuga ko atayikaze gusomeye inde mugabo zose yufashe minenewe umuti wawe iragukarira kandi kakomerera nawe
akabazo kandi yasa nkubaza ati ngo iyo ngwara by'ukuri muri nzira yuko izohera umusuri zina
ukwizera rero ndagufise nabandi ndibaza ko bagufise umusuri zina umuti uzoboneka umugera wa sida urandura ibintu n'imizi ariko igikomeye abantu bagendana umugera wa sida kubera ari indwara ni indwara ishobora umuntu abishoboye kuyikingira yikingira umugera wa sida urashaka guhera kubera kwikingira kw'abantu no gukingira abandi ego abantu bagendana umugera wa sida bashoboye gufata mu minwe icyo kibazo turashobora nko gushika ku bana atanumwe avuka n'umugera wa sida kubera ababyeyi abantu bose bafashe ikibazo mu ntoki bakavuga bati tuteze urwaye uteza kuja ku muti bati utazi kurwaye uteza kwipimisha mbere umenye kurwaye hanyuma uje ku muti hanyuma maze kuja ku muti usuprime ya ma virus ugere kuri kwa rugero nababwira yuko imigera ija hasi cyane muri icyo gihe nta muntu azokwandura umugera
yego
kubera abawugwaye ntibandukiza nta muntu azokwandura nta muntu azovukana umugera kubera ababyeyi bari kubandukiza kwa rugero rw'imigera yabo ruri hasi nta muntu avukana umugera naho nimwumva ko azogera igihe abo bantu bagendana umugera badashoboye kuwandukiza abandi umugera uzohera wose ukagenda
reka tubirindire reka tubirindire umugani w'abarabu
objectif ya OMS
yego
mu 2030
kugera mu 2030
ego bifuza yuko abantu bose bafite umugera baba bazi ko bawufite hama abantu bose bazi ko bawufite baba bari ku muti abantu bose bari ku muti bakagira shaje ntare indetectable rwa rugero rw'imigera rukaja hasi rugahera mu maraso muri icyo gihe tuzaba dushikiriye urwaruka ruzira umugera wa sida ino generation sans VIH ego
tose na Niyonzima ku yundi murongo wa telefone Niyonzima ikaze ego uherereye Niyonzi
jewe mperereye mu handi ya Mahama
mu kambi ya ego
mu kambi y'abarundi
yego akabazo canke intererano
jewe akabazo mfise ni kuburyo dusanzwe twumva bivugwa ko umugera wa sida ushobora kuba wakoze n'abantu ukoreye muri laboratoire bo ibyo nashaka ko umuco hama n'iyihe ngamba mushobora kuba mwotekerereza abantu kugira ngo tuzogere ku rugero rwo kubaha umugera wa sida utakibaho ku isi
urakoze gira umunsi mwiza ku muganga ijambo ni rwanyu
ego murakoze Diane arabadije ati hari abavuga yuko umugera wa sida baba bakorewe muri laboratoire ivyo nibaza ko ari vyo abantu bapfa kuvuga nibaza ko ari vyo byaravuzwe kera baravyiyumviriye mugabo umugera wa sida ntiwakorewe muri laboratoire ni indwara ni virus nka kurya umuntu agwara gripe urayandura uburyo bwo kwandura twabuvuze ahubwo amalaboratoire yafashije gutora igituma abantu bagwara indwara z'ivyuririzi bataratora umugero wariwo gutora rero uwariwo ubituma nta laboratoire yakoze umugera wa sida jeni waza ku ibyo bintu ari bihuha ego hanyuma ikindi yabajije ati ni ryari hazogera umugera wa sida ukarandurana n'imizi ku isi
No, na vimi seneza.
Yego, ama atini choko kwa kuganyu kugira ngo birandirane n'imizi mari mwabiciye ku matongo ariko reka ntacho tusure tumubarire.
Ego. Icokogwa kugira ngo umugera wa sida uranduranwe n'imizi ni kimwe nari nkejeje kuvuga. Umuntu wese yo kwipimisha umugera wa sida. Kandi kwipimisha rimwe gusa ntibikwiye. Kubera hariho igihe bapima umugera wa sida umuntu yaranduye mbwa utushobora kuboneka mu maraso cyane cyane ku bipimo dukoresha ngahino muri Afrika. Hari impanuro yuko kwipimisha nyuma y'amezi atatu gasubiramo ukipimisha kugira ngo umenye neza ko ata umugera wa sida ugendana hamumenye usanzwe ugendana ukamenya ko uda ku muti. Hanyuma icyo namubwira nuko umuti w'umugera wa sida ubu onye urakora nibyo ibyo gupfufaza umugera wa sida ariko urakora nibyo gukingira umugera wa sida. Ndashindaye musigurira muri ya mice ibiri nari navuze umuti ufasha umugwayi kugendana ubuzima bwiwe bwiza no kugabanya imigera ku rugero atabashe icandukiza n'umugera wa sida. Ikindi nacyo ufasha ni uko ushobora kubyara umwana akomeye kandi ugendana umugera wa sida. Ushobora no kubana n'umuntu atawugwaye ntiyandukirwe kubera umuti wawe wawufashe neza umugera itigeze isubira kuba ku buryo bwo kudoka mu maraso. Icyo gihe rero nari nabasiguriye yuko icyo gihe abantu bose bagendana umugera wa sida bazomenye ko wawugendana. Ni ukuvuga ntihagire umuntu avuga ati njye ndakomeye mbwa batipimishije. Kubera nababwiye ko ari umwanya munini ushobora kuguma wandukiza utangorana uribona ko ariko uba ufise uwugendana. Namubwira yuko rero muri icyo gihe abo bantu bose baripimishije baraja kumita abagwayi. Abo nyene bari ku miti imigera yabo irahera mu maraso itaja ku rugero rwa rugero ruratandukiza. Aho nta muntu adashobora kwandura umugera wa sida ngira ngo murabyumva nta muntu atanga icyo adafite.
Yego twese kandi na Richard ku yundi murongo wa telefone. Richard ikaze.
Yego murakoze.
Yego uherere hegarije.
Ni ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
Mu Kanyosha ni intererano na kabazo canke kwa muganga Jean d'Arc.
Icyo nagomba se ni nk'intererano. Yego muhoho bwa mbere manje kwashimira kwakeze ijoro mu gize mu kamwanya. Yego ikindi nacyo nabaza eske none ubwo iyo ntugeye ubwo rucyanje rundi kugira ryari ko namaze kumva yuko ari ingirakamaro ko sanditse ko n'indwara ya sari ibangamye amagara y'abantu ubwo rucyanje no rero dushyira ryari.
Ntiruranaboneka ariko wabyumvise risha niko yatubwiye muganga. Reka gusubiriremo.
Yego.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Yego twese.
Yego muganga urumva ko urucancu barunyotewe.
Yego barakoze bishari.
Eh.
Urucancu ruzoboneka ngabo ubonye icyo yogenda twaye. Nuko yobanza kipimisha n'undi wese ariko aravyumviriza akamenya ko gwaye canke atagwaye. Ndeka gasubiramo inyuma y'amezi atatu. Hanyuma urucancu naho rutaraboneka ari urucancu rw'umugera wa sida ni ukwikingira cya mbere no kwirinda kugira iyo mibonano mpuzabitsina bishoboka ukabyirinda byitwa abstinence. Icya kabiri ni uko iyo byasi ukoresha agakingirizo. Ibyo bama babivuze mu Burundi baramaze no kubwira nk'ururirimbo ariko ni ukuri nyine kuri ngaho.
Ego
ubukingirizo burahari ahantu hose burahari nta muntu ashobora kuronka ibikingirizo ngo akarondera ngo akabure. Nukuja mu mutwe yuko bikenewe ko atandura umugera hanyuma agakoresha agakingirizo uko bibereye nk'uko babyigisha.
ivyo birafasha imbere ko cyacu zoboneka gukingira umugera wa sida.
Yego kandi nk'abakunzi b'ijuru rya Amerika bashaka kuza baramenya ibitari bike ku mugera wa sida, twabwira yuko hari hari bishasha ku ijuru rya Amerika tubafitiye misi yose tuzohora tubashishizamo ibiganiro bijanye n'iyo ngwara mu makuru yacu y'igihe cy'isaha 10:12, gutyo rero bakaza baramenya ibivugwa ibigezweho kuri iyo ngwara ya sida. Turase ndacayisaba ikaze. Ndacha isabula tukumva? Uherereye?
Jewendi mgeru cha Marawi, mwinara ya brancha.
Mgeru cha Marawi havugwa maki?
Mgeru cha Marawi na meza. Mgeru cha Marawi na meza. Mgeru cha Marawi na meza. Mgeru cha Marawi na
Na kabazo ofise kwa Dr. Jean d'Arc Changi na intererano.
Ni nuko baza neza kugira ngo cyahure kuko iyo n'uko kuvuga urucanco bwo kumbara ya sida cyangwa bivuga kesi. Nariza akagira ngo mbaze nyine by'ukuri ko atari amakuru abasamirana na bya bindi tuba tumenyereye ku mbuga urukana bumenyi baba batanga ubintu bitandukanye ibintu ariho ibintu bari by'ukuri nyine nabyo gasanga atari by'ukuri nibyo bityo. Nari nshaka mbaze nyine by'ukuri ko ari byo nyine by'ukuri ruri kurararongerwa.
Urakoze ndacayisaba ngaha muri Malawi.
Yego
muganga, akabazo k'agacanco karaguma kagaruka mu bakunzi b'ijwi rya Amerika.
Yego cyane.
Pawe ndatinzoshimira ndabibonye.
Ndashaka kubabwira yuko ikibazo cy'urucanco sizi imbeshyerero ko rurarondegwa.
Yego.
Sabarundi sabanyemarawi sabahehe bonyine yasiyo ngorane. Isi yose irafite ikibazo cy'umugera wa sida ku bantu. Icyo gituma bariko bararondera by'ukuri urucanco. Hanyuma igikomeye rero muri ibyo byose ni uko urucanco naho rutaraboneka, habonetse ku muntu wese agize umugera wa sida. Habonetse umuti. Nta muntu yabagitinya kuja kwipimisha kugira ngo amenye ko gwaye umugera wa sida, kubera ubu unye umugera wa sida ntukingana n'urupfu kera. Wabuze kucugenda. Kandi ntiwapfa n'ingoga wapfa nabi mugabo ugateye ugapfa. Ubu rero no kuvuga hari uwo muti. Umuti mbeke ubu unye witwa nk'urucanco bavuga ati traitement comme prévention. Cyangwa mu cyongereza bavuga ngo treatment as prevention. Uwo muti rero usigaye ukora nk'urucanco. Uwo muti umuntu amaze kumenya ko gwaye umugera wa sida ahubwo abakize mu bisaza. Kubera tujya kuri uwo muti. Umuti ugaheza ukamufasha gutera imbere mu magara yiwe agasubira kamera neza iyo yarageze kure. Hama iyo yari ameze neza ntakagumaho nyine ntasubire kugira kuja muri ya ngwara abantu bose bagutunga urutoki ngo ujya muntu agwaye sida, ujya muntu agwaye sida.
Yego.
Abantu rero bamenye yuko bakwiye bonye ahubwo kugenda kwipimisha. Bishitse bagasanga baragwaye bakaja kuri uwo muti ukabafasha. Bishitse bagasanga ntibagwaye bakamenya yuko bateza kuwikingira uko bishoboka kose mu buryo nababwiye burya buryo bwose bwa ingene umugero ufata, bakavyikingira kugira ngo ntibaheze bandure ngo bandure uwo mugero.
Yego murakoze cyane rwose muganga Jean d'Arc. Turase na Benoit ikaze nawe.
Je murakoze kuma mwanya ndavisiki bacyo.
Uherere hega Benoit.
Je ndi ahantu bita mu Tanzania mu nkambi Mtendeli.
Yego tuka ku ijambo.
Ku ijambo ry'iwanje mvise mu kibazo cerekeye iyo ngwara. Kuvuga icya mbere iyo ngwara ni turazi ko ari mbi kandi ariyo iri kwiramara abantu muri aka karere. Ariko rimwe na rimwe abenshi usanga bayifise batabizi bivanye n'umuntu usanga afise ubwoba bwo kugenda nko kuyipimisha, ugasanga kumbure aho ku bitaro yogenda kuyipimisha abahakorera ni inshuti cyangwa n'abaganga bamuzi uwo muntu, none rero agaca agira ubwoba bwo kugenda kwipimisha kuko biboneka nawe ko umuntu ateza kugenda kwipimisha kugira barabe ko akomeye rumba kamenye ngene yirinda agwaye na rumba kafata imiti mmm ne cyusanga uwo muntu ninda bari yikeka ko yobagwaye cyangwa atagwaye rumba kuza kwipimisha bidanye n'ico kigo aho bamwakirira ingene abo bantu babahushika ako kazi bamuzi akaca agira ubwoba ntabafigenda kwipimisha rumba yongwari giri muriwe kandi nabaje bagize ingorane kandi gutagenda kwizumvisha bitanye yuko uwo muntu amenye ko uwo muntu agwaye nica agenda nko mu mibano runaka baganye nabo n'uwo muntu agacaza kubabwira yuko uwo muntu agwaye
ngira ngo araza kuduha umuco Jeanne d'Arc guca amategeko avuga mu gukingira ubuzima kamere canke ubuzima bw'umuntu abaje kwa muganga ngira ngo hari biherera muri ico cumba bari kumwe na muganga urakoze cyane kurakoze cyane Benoît ngaho mutendeli mikambi irimo abarundi muganga Jeanne d'Arc Makenga ya Benoît wayumvise ati ngwarira gusonga ariko igitsure cha muganga agenda gukwiragiza utwawe ijya nino nako bitakubira intambane
ego navyuke dia
ego
ariko wamwishye neza n'ukuri uti hari biherera mu byumba navuganiyemo no muganga n'ukuri abantu bafasha abantu baje kurabisha ko baba bagwaye mugera wa sida tanke batawugwaye ibyo bintu baravyigishijwe
yego
baravyigishijwe barabizi kirazira yuko wakira umugwaye hanyuma ngo uheze ugende urakwiragiza ivyiwe mu bantu ego iyo ni banga hagati y'umugwayi n'umuganga yamakiriye
yego
yaje kayibanga kandi noneho namwingira muravyumva ni imbere yuko yipimisha umugwayi barabanza bakamubwira neza yuko yobabwira neza atabwo bafise hanyuma akamenya yuko indwara yiwe nimba basanze agwaye imenya muganga umugwayi
yego
hama igikomeye muri ivyo nuko abantu batogira ubwoba bwo kuri ivyo je sinzi hari umugani w'ikirundi bahora baca bati uza ukira indwara arayirara
yego
nukuri muri kino gihe tugezemo nta ukwiye kuguma yinyegeza ati baramvuga ivyo byose niho watinya kuja kwipimisha ngo bo kuvuga indwara yoyo uko bigenda kose irakugaragaza ihageze kuri cha rugero rw'indwara z'ivyuririzi ntubuka ibinyegeza nta unyegeza umwotsi ziri kirasha baraheza abantu bakagenda baragufite umuntu akasijya muntu ujya muntu arwaye mugera icyo gihe rero abantu bakwiye kubishyira mu mutwe kubera ububabare umubiri uba ufise urahezaho ukaza kwa muganga dusubira kuvuga ngo baramvuga cyangwa ntibamvuga urahize ukaza kwa muganga kuba urwaye uburembye hari abantu bakuzana utacumva bagaheza bakakuvura kwa kundi nyine mu rupfasoni atawubwiye aravuga ibyo na biriye ko nta n'umwe by'ukuri yonezerwa no kugenda araraza umuntu n'uriya kubera benshi bafite nk'uru burambe baravyiga mu ishuri baravyigishwa ahantu hose secret medical ni ikintu umuntu wese afite conscience y'ubuganga bafasha abaganga baba bafite mu mutwe
ego hamaga muganga tugarutse gato murazi ko mwambariye mwatubwiye ko hariho ahantu bigera ubushakashatsi bugeze ku buryo umuti unyoye imigera igabanuka ku buryo utagishobora no kwanduza byoroshye hariho amakuru yakomeje kuvugwa kera sinzi ko ari bikwiwa cankarije ko hariho abantu amaraso yabo atandura umugera ibyo bintu nibyo canke nibihuha
ibyo sibihuha ubushakashatsi bwarerekanye ko hari abantu badasa ama recepteur du virus du VIH ariko abo bantu ni bake biranagoye gupfuva nyine noir sur blanc donc ukabyerekana neza ukavuga uti uyu muntu ntiyandura kubera nta muntu n'umwe baratera umugera ngo baheze barabe ko atandura urumva ni contre l'éthique
yego
amen
hamwe uza kumenya
biraboneka ko hariho abagendana n'abagwaye umugera
ntibandure
bakaranakora niyo mibonano mpuzabitsina itari protege batikingi uwo muntu ntiyandura ariko nta wose yabwose mbafite amaraso atandura hari bituma byinshi bishobora gutuma utandura bihari ariko ejo hirya ejo ukandura
umuntu aje nko ngahe iwawe ga muganga akakubwira ati ndabira ko amaraso yanje yandura nuko atandura amaraso ubushakashatsi bushobora kuvuga ati amaraso yawe ari muri bamwe bake batandura
oya
oya ntabwo ubwo bushakashatsi ntabwo hari
ntabuhari
gutose Emmanuel Emmanuel ikaze kandi usongora kuko dusanga bari ko barasoze
urakoze kunyakira
ego uherereye he
merere kiyari mu karere ka Kicukiro nari mfite ikibazo ku bijyanye n'ingera kuvuga ngo umbese ngo aramara satanura kuba ari nk'abantu tuba tuziranye umuntu ugasanga ngo yasambanyije umuntu urwaye sida benshi ariko ugasanga we ntigeze yandura abandi barapfuye ese haba hari ayo maraso ye aba atandukanye n'ay'abandi ikindi kibazo mfite ese ku migabane yose uko tuyiteye turi hano mu isi kuki umugabane wa Afurika ari ugaragara mu bwandu bwa sida cyane biterwa n'icyo ikindi kibazo mfite ese turiya dukoresho batanze ngo bazajya bipimisha turizeye ijana ku ijana kuko twagupima ntitukubeshye ikindi ese turagurishwa cyangwa n'ubuntu murakoze ni ikibazo nari mfite
urakoze ugira umunsi mwiza
tushaho namwe akazi keza
urakoze cyane muganga mufite utubazo twa Emmanuel
ego Emmanuel yabajije yuko
ego yabajije ahanini akabazo k'amaraso twa twahejeje kukishura ko twavuze ko hariho abantu ba Kenya batandura hama ngo ni kubera iki ku bwanyu Afurika ariyo ibarizwamo abantu benshi barwaye indwara ya sida
ego urakoze
bien ego
ikibazo c'abantu batandura twa twakivuze
ego
birashoboka ko bariho abantu badafise narabwiye uduhande twakira umugera wa sida ngo baheze bandure bagwaye umuntu rero ashobora kubonana n'abantu banduye umugera ntiyandura kuvuga ngo afite amaraso adasa n'ay'abandi ibyo bivuga neza umuntu amupimye ariko igikomeye ni uko ataba yanduye ibyo rero umuntu wese yobimenya yuko hari abantu batandura mbwa ni bake cyane rwose umuntu wese ntiyoja kwigereza ko kubera abigereje ko benshi barandura benshi hanyuma igituma ba Afurika yo munsi ya y'ubugaragwa munsi ya Sahara ariyo Afurika yanduye cyane ahanini birasigurwa yuko ari ahantu imibonano mpuzabitsina menga ni ikintu cyo kunyegeza abagore ntibafite uburenganzira bwo kwanka ibyo bintu ni abana ntibabyigishwa nicyo gikuru nicyo cyerekana yuko tube turi mu bihugu biri inyuma y'amajambere n'ikoropo mu bintu byinshi ndetse no muri urwo rwego rw'ukinga umugera wa sida ego ntibikingira barabinyegeza abandi ntibajya kwa muganga hanyuma kera nta n'imiti yari ihari ego abantu ntibarakura neza mu mutwe ngo bumve we bose ko igikorwa cyo kurwanya umugera wa sida ari cumi umwe wese
ego hanyuma muganga dusongora ku kabazo naho katwa twuma two kuza baripima nko mu gihugu cy'u Rwanda mu Burundi turahari yanabajije ko tworoshe kuronka
mu Burundi turahari ariko bashari ko baradupima no mu Rwanda turahari neza ko n'ahandi tuhari ariko tuko twuma two gupima yabaje ati none ntitubesha
yego
utwo utwo twuma iyo karonso ukipima igira kabiri no kuja kwa muganga bakavyemeza
bagahuza ibipimo
yego bakavyemeza hariho test de confirmation
yego
ako nakambere k'umuntu yiraba we nyine ubuzima bwe waho bugeze bagwaye cyangwa atagwaye cya kabiri acagenda kwa muganga bagakonfirma ko yanduye hama wakati wakamushi ya kumuti wakakwagira nye jyosu na wangira wakwela muna sangye randu yongero
kumura koze chanegose muganga nyongere janda kemwano nosevizi mugira wa sida mukawamura angulira imirimo yanyu mwitarabuza wa sirikari mukamenge mwurundi hospital militaire mwakoze kuita utumire bwacu edu ni tukasura kwa kenera muzo dukundir
Ego,
yakoze kandi na Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi hamwe na Engineer Justin yadufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahazo nahindemesheje muri isanga y'ino munsi mushobora kongera gukurikira kuri we zitatu akaburungura radio yacu vewa akaburungu com ndayifurize kubandanya muraniranirwa mu byo murimwo kandi mwongera muri ryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika.